Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, kongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dusangire ibiganiro by'uyu munsi, tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ho zina Munezero nje ngiye kuyabashikiriza. Amakuru duhera mu gihugu cya Suede, aho kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Stockholm aho muri Suede, imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yuriye abantu bari imbere y'iduka rinini, yicamwo abantu bane n'abashika kuri 15 bakomeretse. Umushikiranganji wa mbere wa Suede yatangaje ko cyari gitero cy'umwiyahuzi. Ni mu gihe kandi abategetsi bamenyesha ko hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko ku gitero gishobora kuba muri ico gihugu. Umuntu umwe hakaba yaramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ijwi rya Amerika ryakuye murundi kazi asanzwe aba muri ico gisagara cya Stockholm, Vanessa Kamermana, aratubwira uburyo ibintu byifashe aho muri ico gisagara. Yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urabona ko hari ubwoba mu ibarabara kubera bamaze kumva ko byabaye. Ciye bugara ahantu hama bus nakora, ama metro nakora, ama train nakora, donc abantu kugira bavaho bari bategezwa gutambuka. Hama wabona ko mu ibarabara abantu bafise ubwoba, wabona yuko abantu nyene bafise ubwoba nyene mu maso. Bavuga ati none ubu bugenda gute, nihe hashikirwa.
Wewe ubaye muri ico gihugu cya Suede imyaka itari mike, kuri wewe nta makenga wowe ufise ku bijyanye n'umutekano wawe?
Sinavuga ngo ni jewe jenyene, navuga yuko ni umuntu wese aba muri iki gihugu, umuntu wese ari ngaha naho atababa muri iki gihugu n'ingenzi yaje yari no mu Stockholm itarize ibyo bintu. Sinavuga yuko ibi byaca bituma umuntu ava mu gihugu cya Suede, kuko ikigero abona ko hafi uburaya bwose, niko navuga canke n'ibindi bihugu bibangamiwe. Sinavuga rero ngo umuntu yobihunga ngo aragiye aha canke aha, niko gumana aho twahuri nyene ukizera ko umererwa neza.
Uyo yari Vanessa Kamemana yariko arishura ku bibazo vya radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino tuyabandanize mu gihugu ca Ethiopia, aho leta ya Ethiopia yatangaje ikiza gikomeye c'amacinya mu karere kari ku mupaka wa Ethiopia na Somalia, aho abantu basanzwe bageramiwe n'uruzuba. Muganga Akpaka Kalu aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu wa MS yita amagara y'abantu, yatangaje kuri uyu wa gatanu ko abantu bashika ku 16 bari bo bamaze gufatwa niyo ndwara kuva mu kwezi kwa mbere. Nta gitigiri cyabimaze guhitana gushika ubu kiratangazwa. Nyamara uburongoye ako karere Abdi Mohamed Omar avuga ko abana 19 baba mu manuko ku rubibe rwa Somalia na Ethiopia bamaze kuhasiga ubuzima. Abanyagihugu bo muri ako karere nabo baremeza kandi ko abatari bake bamaze guhitanwa n'iyo ndwara y'amacinya. Mu gihugu kibanyi cya Somalia, OMS yatangaje ko iyo ndwara yiyongereye inshuro 5 ugereranije no mwaka uheze. Abamaze gufatwa baharugwa ku 13 nabo imaze guhitana bashika ku 300 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Muri Nigeria abantu amamiliyoni barageramiwe n'ibibazo bitandukanye mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko. Ni mu gihe amashyirahamwe y'abagira neza hari karagerageza guhangana n'ingaruka z'ibitero byakozwe n'umuhari Boko Haram wateye Nigeria kuva mu 2009 naho abagwanyi batujijwe bivugwa ko umutekano kiwangamiwe mu turere tumwe tumwe George Quenelle umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD kumugwa mukuru wa Borno Imaduguri avuga ko bariko bafasha abanyagihugu barenga imiliyoni zibiri bahunze ako karere kuenera akavuga ko iki ari giye kigoye cyane kuronka ibifungurwa byo gufasha izo munzi naye muri Afrika y'Epfo abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyerekano kuri uyu wa gatanu abanyagihugu baje bava mu mice yose y'igihugu bakoraniye mu bice bitandukanye basaba ko president Jacob Zuma atanga imihoho abategetsi bavuga ko iyo myerekano yabaye mu mutekano yamara ibinyamakuru byatangaje ko abapolisi barashishije amasasu aticya ku banywanyi ba President Zuma bari mu gisagara cha Johannesburg. Userukira Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko ibitero vya Amerika yakoze ku kibuga cy'indege kiri mu buraruko bwa Syria mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu bifise insiguro ivyo Haley yabishikirije mu nama yihuta ya ONU yabaye kuri uyu wa gatanu. Haley yavuze kandi ko bikenewe bazokora ibirenge ivyo yamara ko yize ko bitazoba ngombwa ko bashika kure. Amerika yatangaje kandi ko bateye ibisasu vya misile kuri ico kibuga c'indege bivuye ko ari ico kibanza leta ya Bashar al-Assad ikoresha mu gukora ibitero vy'ubumara nk'ivyo yakoze ku munsi wa kabiri. Nikki Haley avuga ko amakungu ategerezwa guhindura uburyo bwo guhagarika intambara aho muri Syria. Uburusiya bubicishije ku mushinga mateka wabwo muri ONU bwatangaje ko bwashavujwe n'ibitero vya Amerika bukavuga ko Amerika yarenze ku mategeko mpuzamakungu.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC ubuye katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Akazi kumurengera kubaganga gatuma amagara y'ababitura adakurikiranwa neza. Aha ko vuga uko tumviriza neza ingorane z'abaje kwivuza hamwe no kudatanga imiti ijanye n'ingwara yivuje bivuye kukwihenda uko vyashizwa habona mu 2005 n'urunani rw'amazu rwitaho iby'ubuvuzi bwo mu Bufaransa. Itunganyo ry'ubuvuzi ma ibitaro zegukira leta birahungabana bivuye ku mwanya muto urangwa mu baganga n'abavuzi. Info ni yuko bashira imbere kuvura mu bitaro cyangwa amavuriro yabigenga bivanye na gahembo kanini baharonkera nkuko vyashizwe habona n'ikigo Health Institute Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu 2007. Byongeye akazi kenshi ku baganga n'abavuzi gatuma badakorana umwete ukwiye n'ahi ndembe zibari nyinshi zabituye. Ikimenyamenya nuko bishika imyidogo ikaduka ifatiye kuko bitakigwa mu buryo bwihuta nkuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ribivuga. Ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ryemeza ko abaganga b'abahinga badakwiye kwakira abagoyi barenga 15 ku munsi. Ku ruhande rw'abaganga batari bakaruhariwe ntibakwiye kurenza 25 ku munsi. Ivyo vyofasha ko muganga aronka akaryo ko kuruhuka hamwe no kugira ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku ndwara zigenda ziraduka mu bantu nk'uko OMS iribandanya ribihanura. Mu bihugu biri mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara ari naho Burundi buherereye, ubukere bw'abaganga butuma bamana intege nke kuko bakira abantu barenze. Aho ni mu gihe usanga umuganga yakira abantu barenga 50 ku munsi tudashizemo abaja kuvurira mu bitaro vyigenga nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ineze bibondo ku isi byabishize habona mu 2010. Ivyo birashobora kuba intandaro yigurirana gimpfu mu bitaro canke mavuriro nkuko UNICEF ribandanya ribimenyesha. Nkuko muvyumva mu kiganiro kira cyuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera mu buvuzi. Irije mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda kaje mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyinziro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'iji y'America rutubwira ingene igisata c'ubuvuzi co tunganywa kugira abagwayi bavugwe ruganira na mugenzanje Haisal Liliane inamahoro
nuko wazindutse bagahera ku nimero ya mbere mpaka ku wanyuma naho mu bamusumba sumbana ukuntu mwamubayeho aho byo tunezera gose
Ahubwo bwishi bw'abaganga kuko iyo bamaze kuba bakeya abagwayi bakaba benshi bituma yuko umuntu ashobora gupfa mu mwanya kubera buza abaganga bamubaha
leta yogwiza amashure menshi y'ubuvuzi kandi kongera igatanga ubuzi
bakazana n'imiti ikwiye kazi kagende neza
boraba rero abahinga babizi bagakorana n'igice yamwe OMS
abaganga bo kwitaho batarambye gufumbatisha uko yo kwitaho neza umugwayi wari we wese akabikorana urukundo kuko Imana amuhaye iyo ngabirano yo kubikora
bakagira urunani rwo kugira ngo bakore ari benshi ntakore arumwe
umuntu ari karakora kana telefone n'ibicanye
rimwe na rimwe abaganga barafata imiti ibagabaniriza uburuhe bubashikira kubera akazi k'umurengera mu gihugu cya Slovenia ibice 25% by'abaganga bafata imiti mitisiline ibafasha kugabanya uburuhe bwo mu mutwe iyo nayo igashobora kubatera ingaruka zo mu bwonko mu gihe bayifata imisi yose nk'uko amakuru dukura mu kinyamakuru cyo muri ico gihugu The Journal of Hospital Infection kibivuga amatoho za yakozwe mu 2005 mu gihugu cha Canada yarerekanye ko ukurengegwa n'akazi kw'abaganga kwateye ingaruka zitari nke mu gukurikirana abavyeyi bibungenze bakeneye kubagwa ivyo rero bikaba byatumye abantu bababa ibice 43% kwijana baticizere muri ico gihe ku buvuzi bwaho nkuko inkuru dukura muri ico gihugu cha Canada zivyemeza Haisal Liliane inamahoro adushikiriza itohoza yatugiriye mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'akazi k'umurengera ku buvuzi
Iyi ni imyidogo yabo twasanze batonze ku muganga kurikirana indwara z'abana ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Iyo myidogo ikabifatiye ko hari abashaka guca imbere y'abandi badakurikije urutonde rw'ingene bashitse.
Bagomba kuvuga ngo nibo baramukiwe. Uyu namutanze nyene amasaha n'abahenga hanye si maxime.
Abo twahasanze bamenyesha ko aho barihira amahera kugira bashobore kubonana na muganga babajuragiza bigatuma abagwayi baremba kuruta. Ivyo vyunyugwa nuko abantu benshi usanga barundana ku muganga umwe bivanye nuko aba yaramubwiwe neza na bagenzi we. Umukenyezi twasanze ku ivuriro rimwe ry'abikorera utwabo amenyesha ko yashimye kuza kwivuriza ngaho kubera hasanga umuganga asanzwe amukurikirana iyo yibungenze. Kubwiwe naho hoba hari abamutonze imbere benshi ararindira gushika abonane na muganga. Ivyo bimwereka ko umuganga aba yizewe cyane n'abagwayi. Ariko rero ubwinshi buratuma batakigwa neza nk'uko binegugwa n'uyu mukenyezi.
Twarambiwe nyene inzara yatwiciye hano bwatwarindengera turashikirwa kuko tuba tujya kurondera umuganga twarindira twihanganye.
Ubukene bw'abaganga b'abahinga ni imvo nyamukuru ituma hibonekeza imirongo miremire y'abagwayi barindiriye kuronka umuganga. Abamenyereye kwivuriza ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore batanga akarorero ko hari umuganga umwe yanonosoye indwara z'abakenyezi. Ku bitaro by'abasirikare kare mu Kamenge hari abahinga batarenga babiri banonosoye ibijanye n'izo ngwara. Ukutakigwa neza iyo bagiye kwivuza mu bitaro bya leta eka mbere rimwe na rimwe bigashika ntibanakigwe ni kimwe mu bibatuma bahurumbira kuja kwivuza mu mavuriro y'abikorera utwabo nk'uko tubiyagirwa na bamwe mu bagwayi. Bamwe muri bo birashikaho umuganga basubiza inyuma bivanye n'uko urutonde rwabo yakira rwamaze gukwira. Adelaide Kanyamuneza n'umwe mu bo byashikiye.
Nari sinda yakomba kupaye yanahapuye na bye ariko narindembe sinatoye nimero ngo ntonde nchashikira ku muganga. Muganga cyaransubiza inyuma ngo genda ngo je ngabantu nakira ngo nizi nimero mfise ngo umuntu adafite nimero ungahi wanje nta ndasubira umwe mu munsi cyangenda muri cyose cyifudayo kandi nari merewe nabi.
Ivyo birashika kandi no ku baganga bikorera utwabo bagasubiza inyuma baje kwisuzumisha bivanye nuko ari benshi kubategerezwa kwakigwa nkuko muganga Uzayinda yegamiye akorera ku bitaro vya bigi Kigenga Saint Joseph avyemeza. Ikindi nuko abakiriwe bishika muganga ntabumvirize neza bivanye n'igitigiri kinini afise cabo yakira. Uko kwihuta kwibonekeza mu kunyarutsa kwandika imiti umugwayi ataraheza gusigura ububabare bwiwe nkuko abagwayi batandukanye babitwiganiye. Anick Vanessa Niyonzima uyu numwe mu bagwayi.
Nukuri kuri Prince Eugene naragiye kwivurizaho. Umuganga uza guheza kuvuga ingwara ugwaye yahejeje kwandikira imiti. Biratubabaza cyane kuko uje kwivuza. Tete twashobora ko ya kwandikira imiti dahuye niyo ngwara uri kuramwiganira. Utari bumubariye ati wanyandikira imiti tariyo kuko ntubu uri muganga. Naho kurenganya ubifata uko nyene.
Kuri ivyo insiguro itangwa na muganga François Niyonzima wo ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge nuko baba bamaze gutahura ibimenyetso by'ingwara. Tumenyeshe ko mu gisata c'abakenyezi bibaruka ariho hakunze kwibonekeza ingaruka z'akazi kumurengera. Aha twovuga na cane cane mu gihe habonetse abibaruka benshi babanje gukogwa. Zimwe mu ngaruka ni ukononekara kw'inguma bivuye ku mvo zitandukanye, hamwe n'inkuku bacura inyuma y'iminsi itatu bakozwe badakurikiranywe neza, ahandi nawo bikava ku igikorwa cyo kubaga cyakozwe mu buryo bwihuta bivanye n'ubwinshi bw'ababyeyi babwirizwa gukogwa. Nk'uko muganga Evariste Nitunga yanonose ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi abitwiganira. Uwo muganga kandi asanzwe akorera ku bitaro bya leta hamwe no ku bitaro by'abigenga Saint Marc aratubwira ingene bishika abaganga muri rusangi bakarengegwa n'akazi.
Uyu muganga iyo yabaza umugwayi kujya mu masaha nk'abiri yateza kuba yahaciye akajya kuraba ko umugwayi yashoboye kwikangura anesthesia yamuvuye ko kaganira akanamubwira n'ingene operasiyo yagenze. Ibyo rero turakunda kubibura akanya buno nyine kubera ufite abagwayi benshi baba bari kuri programu oheza umwe uja kubaga uyundi ukasanga ugiye guheza ayo maprogramu yose umwanya warenze. Ariko Imana tugira nuko abagwayi baba bari mu bitaro bafise abandi baganga babakurikirana turabaha amategeko y'uko hari uwo babonye ameze nabi baheza bakatubwira.
Ibikorwa bijanye no kugwiza amavuriro biriko birakogwa mu gihugu cyose nk'uko bivugwa na muganga Tade Ndikumana avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruho nyanganda sida. Avuga ko iyo abagwayi bijukira kwitura amavuriro mato mato ata mirongo miremire yo kwibonekeje ku bitaro bikuru. Ukugwiza abaganga bahembegwa ku masaha abo bita abavakatere ni nyishu kuri ico kibazo c'ubukene bw'abaganga. Muganga Marc Nimburanira arongoye ibitaro by'abasirikare mu Kamenge amenyesha ko bagerageje kwiyungunganya kugira abagwayi bashobore kwakirwa neza.
Baraho tubone yuko babaye benshi abaganga ntibabe bakwiriye ico gihe turamutse tubibonye. Hariho abaganga basanzwe bakora twita a temps partiel naho baba bari muhira ico gihe turaheza tukamuhamagara bakaza kugira ngo badufashe kwandanya twakira abo bagwayi kugira tubatunganirize.
Tumenyeshe ko bishika abaganga bagafatirwa ibihano mu gihe batubahirije akaranga mutima k'akazi kabo nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvyemeza.
Ni ngombwa ko umuvuzi cyangwa umuganga yobungabungwa kugira ngo ntasamare mu bijyanye no kuvura abantu. Aha twovuga nko kuba afise uburyamo bwo kuruhukiramo mu gihe yumva ko amagara yiwe atifashe neza, hamwe no kuba afise icyo ashyira mu nda kugira ngo agumane inkomezi nk'uko bihanurwa n'urunani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu gihugu cy'Ubufaransa. Oite igisata cya ONI cyitaho iby'akazi ku isi gihanura kugenzura uko abaganga bigenza ku rubuga rwo kuvura. Ku ruhande rw'abaganga naho mu gihe barengewe n'akazi ni byiza ko bubibwirana hagati yabo nk'uko oite kibihanura. Icyo bakiza kandi nuko abaganga n'abavuzi bageze mu zabukuru bosubirizwa kare kugira umurinzi wo kuvura ntugende wikwega nk'uko runani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu Bufaransa rubihanura. N'ubunyere mugenzanje Haisani Liane ina mahoro adushikiriza ikiyago yagiranye na muganga Tade Ndikumana umuvugizi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruho nyanganda sida.
Muganga Tade Ndikumana ndabaramukije.
Mahoro neza.
Bivuye kuri uko kwakira abantu benshi umuganga ntashobora kuruha bikagira ingaruka, izo ngaruka ni nkizahe mwoba mumaze kumva?
Uyu muganga rushe ahanini araruhuka mu mategeko agenga ivyo kuvura biratomoye neza yuko iyo yakiri umugwayi amuha umwanya ukwiye kugira ngo amusuzume bikurikije nk'uko amategeko abigenga bijanye bijanye no kuvura
gushika ubu nta ngorane ziribonekeza mu tubwiye
uretse uko kuntu abenegihugu barindira ari benshi cyanke kugoresha rajyaga gakarata ko kwivuriza ko kamwe bitakamu usanga umuntu yasinje ingazi zategekanijwe kugira ngo bamwakire
abasuzumisha imbanyi n'abavyeyi bavuza abana bakiri bato baridoga ko bibagora kuronka abaganga babinonoso yabo bita abaspecialiste ivyo onye mu bihinsiguro yashye
insiguro ngaho nuko abenegihugu benshi bahurumbira abaspecialiste kumbe bitari bikenewe hanyuma nabajya babinonoso yese benshi cyane nkuko bigaragara nico gituma dusaba yuko haba kwitura amavuriro dukurikije zijya ngazi
iki ijanye nuko mu bitaro vya leta atabikoresho bihagije ariko age mu mavuriro yabigenga umuntu agasanga umuganga hakorera arafise nkico gikoresho ivyo onye mubona ari bisanzwe
nivyo byarashitse aho usanga uburyo atari bwose mu mavuriro ya leta ariko ibisabwa ubuye bikoresho bigenda biraboneka
ho bariho igitigiri ntarengwa umuganga adashobora kurenza iyo ariko aravura abantu
mu mategeko ari bitigiri ariko igihambaye nuko atabosubize nyuma umugwayi yitwaje ngo je namaze kuvura abantu nka 20
ikitabumvirije neza nta nabi yo kwakira abagwayi benshi bashoboka rero
iyo bigiye mu rudandazwa ni bibi mugabo iyo umuntu yakiye abagwayi akarenza kwera yabonye yuko bitwiviro kandi barenze si bibi na buhoro buhoro
muganga Tadendikumana muvugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruho nyanganda sida ndabashimiye
murakoze cyane
Arakoze Faisal Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amategato ukumviriza karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara Ikiganiro nikira cyuje ya Amerika gwaruka ni burambigwe muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu aka nakajyo kanyu ko kumubaza ibazadanira kubizanye n'ingaruka z'akazi kumurengera kubuvuzi tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Zigenda gute ngo umuntu agiye kwa muganga bakaca bancako kabona baravuwe ararenganye
Byashobora gushika yuko umugwa yashitse ubwa mbere atashika yakigwa bakamucako kuko ushobora gusanga muganga yaraye arajije abagwayi bandi canke yarabatumye ibipimo vyihuta bikenewe yuko bazanyishu n'ingogana n'ingoga rero iyo bishitse uko onye abagwayi baheze babitahure na cyane cyane iyo muganga abasiguriye ntibavyakire nabi kandi n'ikindi urashobora gushika ubwa mbere hama ubwa kabiri canke ubwa gatatu hagashika uwundi arembye cyane gose bisabwa yuko umuganga yiruka n'ingogana n'ingoga kumwitaho kugira amufashe ngo arokore ubuzima bwiwe mbaza ndakwishura
aho bishika abaje kwivuza bagataha bativujije kubera ubwinshi bw'abantu
birashobora gushika kuko hakarero twotanga nko gusanga mu mavuriro hari umuganga umwe hama ugasanga abari waza kuvura akabazwa n'amabanga y'ivuriro eka n'ibindi bitandukanye bijyanye nuko ivuriro rigenda neza cyangwa ugasanga bamutumiye mu manama akomeye kugira bafate ingingo zibereye zifasha abenegihugu ugasanga rero aragiye babaforoma ugasanga nabo ntibashobora kwakira bose cyangwa ugasanga barengewe
Gwaruka n'ubunyane muganga Anita Munyana arashishikara kubaha isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ugace ka kabiri kizo bibazo
mbaza ndakwishura nka buri gitanda kandi bitanda bihari bavyagenze gute
nkuko mubizi kwa muganga uburaro buratandukanye hawe uburaro usanga bashaka kuryamamo ari batatu canke bane n'ubundi buraro aho umuntu wese yirarana kandi mukamenya yuko ivyo byose biva ku giciro nk'uwo onye ashoboye kuriha icumba ciwe wenyine nuko n'igiciro c'icumba kiba kizimvye rero abona ko abishoboye arashobora guhitamo akavuga ati jewe nshaka icumba canje kuko ku buryo bwanje ndavyipfuza uko
mbaza ndakwishura
ushobora kwihenda ugatanga imiti itavuriyo ngwara bivanye n'ukuntu waba wihenze kandi warushe kubera wakoze ubuti bwishi
ego birashobora gushika yuko umuganga ashobora kuba yarushe kuko yaremerewe n'akazi yiriwemo ugasanga arihenze ariko bishika gake
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura Mbega muganga naho bade ahaje umuntu age kwipimisha ugashye umwandikira imiti ibipimo mutarabifata umwandikira imiti iyo
arashobora kumwandikira imiti kugira bwa mbere agabanura ububabare yaba bufise hama kamutuma ibipimo kandi ibyo bipimo akabona yuko ashobora kumuzanira nigo na nigo ari uwo umunsi nyene cyangwa umushukurikira hama gaheza akamenya umutubereye by'ukuri kuri iyo ndwara afise yisunze ku nyisho y'ibipimo yamutumye
mbaza ndakwishura
Mbega iyo bishitse ga muganga umuntu akakwitura ukamwandikira umuti ukari ategekanijwe bihano bimeze gute kugira ngo ukurikirane
Hariho ugwego rw'abaganga rwashinzeho kandi rukurikiza amategeko iyo bishitse umugwayi akabitura baraheza bakaja hamwe bakiga ico kibazo bagasuzuma mu mpande zose kugira barabe by'ukuri wagiye mu makosa hama bikenewe ari guhana ari guhanurana ari gufata izindi ngingo akaba ari uburyo bakoresha kugira bagume bamenyesha abaganga inyifato ibereye cyane ku kiye kwa kila bagwa inezu.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu Jambo abanywani bacu atashatse kwivuga izina afite imyaka 30 avuga ko ari buyengero akabaza igituma bora bishika akisoba ko ajyane kandi atanzoga abayanyoye buganga Anita Munyana duhere nyishuye munywani
usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka 30 ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara umwana nengeje imyaka 3 agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe haheze ngo bisazemo musano nta mwana arenze imyaka 3 acisoba ko mu gitanda ico no guhanura nuko abaganga ukabira yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko byukurikira akora nkuko bigenewe
Musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo arukaru kandi insiguro ku myibutse y'abasokuru none musuvuga uti ihori ho ihonye umujyango bikubwiye iki
tugaragaje kuraba iki gihe umuntu agukoreye nabi hanyuma nawe gacumishira nabi no kuvuga yuko ari yahori hori ihonye umujyango byaba byiza yuko akugiriye nabi nawe ucumishira nk'ineza
bikubwiye iki
Ihori hori ihonye umujyango no kuvuga ngo ntihagire umuntu numwe agukoreye ikosa n'uyitwaze ngo ngira ndamuhanisha nke ngo ndamuhana gerageza rero twishuramwe kurekuriranira
bikubwiye iki
n'umuntu agiye nabe hama nawe kamugiriye nabe ni kuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umujyango wose waheze kubera umwe yihoyu wundi akihora wundi ugasanga bose bashobora no gupfa bose kubera ryahoro ryavuye ku muntu umwe gusa
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera ku buvuzi. Nshimiye Haisal Liane inamahoro yafashije gutorokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyereke ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 amajan'icenda na zitatu amajan'indwi na 90 ala if irankunda ni jewe mwari kumwe kuri mikro ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira amasegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa